Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano mesi ya gatano muri kumwe na Jodiane nahazongeye gushikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigize Uburundi butangaza ko ari nka hamwe inzirye zimaze iminsi zarateye mu bindi bihugu bimwe bimwe bya Afrika zotera ico gihugu citeguriye guhangana nazo.
None inswa ibazifungu hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha nubundi bwoko kudukoko bakabifungura kugira ico gisida zigashika zibazaje zose twozifungura.
Uyu ni Deogi de Rurema n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi avuga yuko izo nzige zotera Burundi umutaru kuzifungura. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ihimbazwa ry'imyaka 49 irumanye umunsi ku yundi habonetse amasezerano y'amahoro mu gihugu c'u Burundi. Turayigaruka ko mu Rwanda ho urwego rujejwe amatohoza muri ico gihugu ribe mu mpfunyapfunyo rwatanguye gutohoza amaperereza ku munyamabanga wa leta muri bushikiranganje bw'ubutungane. Ico bamukeka ko muracumva handi hatumwe hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarayashikirije abanyamerika n'amakungu ku nshuro ya gatatu kuva ashikiriye ubutegetsi ijambo bita State of the Union. Ku bijanye n'ubutunzi yavuze ko kuva agishika ku butegetsi yakoze ibyihutirwa mu gukomeza ubutunzi bwa Amerika. Yemeje ko mu myaka itatu amaze ku butegetsi abanyamerika bamaze guhabwa ubuzi bushika ku miliyoni zitatu n'ibice bitanu. Yemeje kandi ko ariko aranagura amahinguriro gihugu mu kuvuga ko kuri leta yiwe Amerika imaze kunguka amahinguriro 12,000 igihambaye mu gisata cy'ubutunzi. Yagarutse ko yasinya amasezerano y'ibanze n'Ubushinwa ku bijanye no guhanahana ibidandazwa mu gihe yiyamamaje avuga ko Ubushinwa ari bwo bwunguka Amerika igahomba ku gisata cy'umutekano, naho ari igamba ko leta yiwe iherutse kwica umukuru w'umuhari w'iterabwoba ya leta ya Kiislam ku ijanye n'abimukira. Yatangaje ko Amerika ikwiye kuba igihugu kigendera ku mategeko kidakwiye guharira ivomo abimukira babicanye. Yongeye asigura ko ibikorwa byo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico vyatanguye kandi ko mu ntango z'umwaka uza urwo ruhome ruzoba rwarangiye. Nkuko bimenyerewe abademokrate nabo bamwishuye mu ijambo ryashikirijwe na guverineri w'umudemokrate wa leta ya Michigan aho yavuga ko bagiye gushira inguvu mu kugabanya ibiciro mu bijanye n'amagara y'abantu. Uyo mudemokrate ya nawe kugira ngo ico avuga ku vyaha vyagiriza perezida Trump nta byinshi yarivuze ko iri jambo yarishikirije ejo kuwa kabiri mu gihe kuno wa gatatu ariho Sena ya Amerika ihava ikorana igatora yemeza canke ihakana ko akurwa ku butegetsi ku vyaha bibiri yagirijwe n'abashingamateka vyo gukoresha umwanya ariko y'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Tukivuga ku vya Amerika, ingingo yafatiwe abanye Nigeria kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko bagiye kubigabanya iranegurwa nabo banye Nigeria bari basanzwe bacuditse vya hafi na Amerika imbere yuko iyo ngingo ifatwa na leta ya Trump. Amerika yabanje gushiraho amategeko atorohereza abasaba viza nko kuduza amafaranga yo gusaba viza. Iyo ngingo yafashwe mu twigoro twa leta ya Trump two kugabanya bimukira binjira ku butaka bwa Amerika. Ubushikiranganje bwa Amerika bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano bwatangaje ko ibihugu byerekeye ari nka Nigeria bitabashije guhanahana amakuru ajanye n'iperereza na Amerika. Ibiganiro ku ntambara n'umutekano bishigikiwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU ya biriko birabandanya. Ibiganiro biriko bibera i Geneve mu Buswisse biba mu gihe impande zirwana muri Libya zibandanya guhonyanga ihagarikwa ry'imirwano yumvikanywe ko mu kwezi kwa mbere. Bubaye ubwa mbere abasirikare bakuru batanu ku ruhande rumwe bahura bakaganira amahoro mu gishingo c'intambara nkuko bishikirizwa na Gasane Salama ni ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri iyo biganiro. Salama avuga ko izo mpande zibiri zemeranije ko bikwiye ko haba guhagarika intambara burundu muri Libya. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba kugira ngo mwumve ino radio mukunda muca muja kuri metero 19 na 22. Turi live ku isi yose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu rwegurujeje amatohoza mu gihugu cy'u Rwanda LIB mu mfunyapfunyo rutangaza ko rwatanguye iperereza ku munyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane ashinzwe ibyibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko. Uwo nawe ni Uwizeyimana Evode. Ni kuvyagirije ivyuko yoba yarahohoteye umwe mu bakozi bakorera ahitwa Grand Pension Plaza i Kigali. Uwo mukozi w'umupfasoni yaramusavye guca mu cuma gisaka binjira muri iyo nyubako hakubikora. Uwizeyimana aramusunika umupfasoni yitura hasi nkuko ababibonye babivuga. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi akomeze nino nkuru.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. Nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, urwego rw'ubugenzacyaha RIB utangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha. Umuhoza Marie Michel uvugira uru rwego yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, nibyo bikorwa by'iperereza byaratangiye.
Ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza?
Nta kintu cyangwa kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze. Iperereza ni ngombwa. Ushobora kubikora mu bikabera mu muhanda, ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri tayari guhita akora iperereza. Niyo yaba hari umuntu nawe yafatwa mu rwego rw'umutangabuhamya. Iperereza ni ngombwa cyane.
Hanyuma nibyo nababazaga, yaramutse bigaragaye ubwo ni icyaha cy'icyaba akurikiranyweho?
Ni ugukubita no gukomeretsa.
Icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye?
Icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Igihano ni hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5.
Nyuma y'amasaha iki gikorwa kibaye haje kugaragara ubutumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje kubyabaye, ntabwo byari bikwiye kuri igihe nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubundi sabiye mu ruhame, nzisaba abantu bose muri rusange. Muvugizi wa RIB avuga ko gusaba imbabazi bidakura gukurikirana icyaha.
Gusaba imbabazi ni kimwe, amubabare ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro, ariko ibikorwa by'ikurikirana cyaha ntabwo imbabazi zibikoraho.
Kuri uyu wa kabiri kandi ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko iki cyaha kiramutse kihamye uyu muyobozi yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 5. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Burundi n'umunsi bwahimbaje imyaka 29 iheza amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atewe ko igikumu mu guhuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu ijambo yaraye ashikirije Abarundi yabasabye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Petero Nkurunziza yamenyesheje ko umunsi mukuru umwe bw'Abarundi uzimbazwa ku kivugo kivuga kiti ubumwe niragi twarazwe na basogokuruza bacu, tubugire umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu. Petero Nkurunziza muri iryo jambo yashikirije Abarundi yabanje gusigura uko Abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu, yagiriza ko ariyo bahungabanije ubumwe bwaranga Abarundi
mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemwe ikibabaje umwe cyarazishinga uwundi umwe avunise uwundi agacumbagira uburundi byari bere ryonsa bose ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro ryo kubaho kw'abarundi aho mbere abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo baraje inama imana ikabunganira basangira ikivi n'ikigega akabisi n'agahiye bakaba bazirikana ko basangiye gupfa no gukira
umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abarundi kwamabagavye ati abansi b'abarundi ntibasinziriye ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko abarundi badasinziriye
ntidusiye bwose rero kwa canke ngo tujya mukundira zosi kuko hariho abaribwa no kubona abarundi batekanye basangira kabisa n'agahibiye igihe cyose babonye igihengeri bamineramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amomekerano intara imigambwe amadini n'ibindi twane twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bikera imfisi umwete turasavye ko atawohirahira ngo asubire guhenda cyane kudurumbanya barundi turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka itatu turemesha zajijuye abarundi benshi naho atari bose twizeye ko atabakijana nyabahururu kandi ko abazogerageza gucufya abarundi bazomaramara kuko ntawutera icumu mu icumi
Petero Nkurunziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ivyo babiri yakuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera narindi
kuva kera narindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje butiruti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yarihuse yihusha umwobo kandi ngo nta mukuru abura mukuru we twige kubaza umutima nahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere irage ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri yakuya muze rero dukunda ibikorwa twirinde gusesagura canye gusahura itunga rusange nk'uko byibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye
tubibutse ko amasezerano y'umwe w'abarundi yemejwe n'abarundi bwabo igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri 89 n'ibice 21% muri icyo gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi Melchior Ndadaye yaciye agandagurwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze tukivuga ivyo Burundi shamwe gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera mu gihugu ca Canada ase genocide Canada ririyamiriza ibikogwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze imisi bikogwa n'umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ariko aradukurikirana ino nkuru amahoro Claver
Amoro neza Diane nini nahazwe.
Iryo shirahamwe ase genocide Canada rivuga ko giyamiriza ibikorwa vya CVR ko biriko birakogwa kubereke.
Iri shirahamwe gitwa Association Burundaise de lutte contre le genocide ase genocide y'abarundi ba muri Canada bavuga ko biyamiriza igikorwa cyo mu CVR rero kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ikiriko uwo mugwi nawo ukaba uriko urerekana ibisigarira by'abantu bishwe mu ntambara n'indyane zo mu myaka iheze ase genocide Canada rikavuga riti icyo gikorwa kiriko kirakorwa na CVR kirahengamye kuko uvuga ko ari iby'abahutu gusa bishwe mu bihumbi kimwe amajana icenda na 72 iryo shyambi rikibaza riti kubera iki uwo mugwi uterekana iby'abandi barundi bishwe mu yindi myaka nka za 93 aha uwo mugwi bakavuga ati uriko iryo shyambi rikavuga ko uwo mugwi uko uriko werekana iby'ubwoko bumwe gusa ariko ngo ukirengagiza ukundi kuri kubundi bwoko cyancana ngo bw'abatutsi.
Sinzi ko buraronka kanya no kuvugana nabo muri ya Genocide Canada nimba wo bavuganye nabo kawa wo babajije akabazo ko bavuze ko ari igihumbi kimwe n'amajenda na 72 ubwo Sevea ntiyoba iriko iterije imbere mu yindi myaka ya za 93 bavuga.
Navuganye na Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'iryo shyirahamwe ase Genocide ryo muri Canada yambwiye ati uwo mu kwiseve biraboneka ko uriko wibanda gusa ku bwicanyi 72 bafatira cyane cyane nko ku cegeranyo cyatanzwe n'uwo mu kwiseve cyo mu mwaka uheze wa 2019 aho umugabo wavuze ko watoye ibisigarira by'abantu barenga 142 by'abantu byishwe mu binogo rusange birenga 400 iryo shami rikavuga riti kubera iki umwaka wose wo mu December utigeze werekana abishwe mu zindi ndyane 68 78 93 hamwe no mu yindi myaka yakurikije. Emmanuel Nkurunziza akavuga ati nyabo no mugwi uri gukora ku mbo za politike ushaka gushimisha ubwoko bumwe cyane cyane ku mbo z'amatora y'imirije.
Hanyuma muri CVR hari inyishu baraha abo bo muri ase Genocide Canada.
Pierre Clavende yicariye atwara uwo mugwi CVR ejo kontuyeze yavugiye mu ntara ya Kayanza aho hari hari yaje gutorwa gisigarira by'abantu barenga 2000 yavuze ati tugiye kwima amatwi abo bose isaba sesanguyoze n'abashaka kuvuga aya muhe ati abona abashaka guhagarika ibikorwa byacu byo kumenya uko ni kunywanisha barundi ndayicari ati tuzobandanya kuko abo bari kubashaka kutubuza igikorwa turiko turakora n'abansi b'amahoro n'abansi b'igihugu ndayicari yabishuriye muri rusange abavuze n'abatari bwavuge ko byamirize igikorwa cyiza.
Imbere ko ndakureka kandi unyishuri usongora ase Genocide Canada baravuga ko ikigiye gukurikira kuri bari cahe n'urugamba bagiye gukomeza canke
ase Genocide Canada bifatanya n'irindi n'iryo shami nyene ase Genocide Kirimoso rikorera mu Burundi bavuga bati twebwe tuzobana tuyamiriza icyo gikorwa tuzereka amakungu tuzereke abafasha severe abafasha Uburundi yuko bariko bakora baciye kubiri n'akarangamutima k'umugwi severe kugira ngo kumbure hirya no hino amajwi niyaba menshi bazose babahinduke batsubire ku murongo nk'uko ase Genocide babivuga.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Nabiciye ku masonga nk'itangura mu gihe isibe ry'inzige rimaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika y'Ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Leta y'u Burundi itangaza ko umuti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse ziteye u Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura. Umushikiranganji ajeje uburimyi n'ubworozi muri ico gihugu Deogide Rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi b'abarundi bakoresheje mu kuzituza. Mugenzi wacu Roje wirika neza ni wadufitiye Donido ino nkuru.
Kuva Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cyane cyane mu gukingira imbibe z'u Burundi no kurwanya abakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 n'1998. Ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya Kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987. Ku ntwaro yabagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura n'uwo abategetsi niwo muti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi. Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Kubo baba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakuru kenga
twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani hari mu muce twarabyihereza kabisa. Urumva rero naho izo nzige zatera umwamwezi Gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemwo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura. Naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha nubundi bwoko kudukoko bakabifungura girango murumba nka hakujya muri Kongo aho babonye ibikogoshi nibabiheba kugira ico gisida sikashika zibazaje zose twozifungura
umushikanganje rurema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isi by'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhaga bikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikanganje nabo dufashanya mu iterambere n'amashirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi gushyiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushyiraho integuro yo gukinga ikiza n'ikidushikire giturumbuka gutunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ibyo biza by'inzige gushyiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo haba aye ibiza biteye igihugu guhimiriza abene gihugu kubikorwa byo kugwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa y'ibitegwa bifasha kugwanya indwara z'ibitegwa n'igitegwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kugwanya izo nzige
kuva mu mwaka w'umwaka 2019 inzige zateye ibihugu vya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu vyo kw'isi bitari bike ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2025 Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
inkuru imwe y'umwikambi z'abarundi mbere y'uko duca tubashikiriza ibyaranze amateka y'uno munsi muri rusenda zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi iherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburaro budashemeye zisigura ko zimwe mu amwe mu mazu yabo ari mato kandi ashaje eka ngo n'ibisaswa ntavyo bafise ni inkuru y'umumenyesha makuru mugenzi wacu akora muri Kongo Vedaste Ngabo
Ndayishimiye Eliane ni impunzi yo muri village 46 twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana bamwe bari gukina hanze abandi nabo bice ku gasambi mu nzu atubwira yuko ahangayikishijwe n'ikibazo cyo kuba mu kazu gatoya ka metero 3 kuri 4 kandi gashaje
nka Jeffis umuryango w'abantu 9 mu nzu ariko kubera bampaye inzu imwe yonyene abana baraburaho abanyama nazero bazi kuri umubyeyi ko ufite umwana w'imyaka 12-13 kuryama hamwe n'umubyeyi bazi kora amakosa rumwe bica bisaba rero kumuronderera ahandi hantu aryama kandi n'ukuri muturabire kabisa mureko tworonka uduhema two kwakugira ko basirwa ku gaparaseri baba baraduhaye turonka ibiti turonka n'agahema ko gushirako aho mbangamiwe urumva ntanze ufite yagutse turyama nako urabura naho nyimba arakoga kuba washenye ukabura ahantu ubura ahantu ho shaka gakwi abana mu kimvura yo bayaguye cyabura ahantu tahiriza twadukwi kubera mu ryama nako nababana inzu ni nto cyane nkaje fisi umujyango wabana 9 ariko nkacambura inzu bajyama mu ehe ngiyura yibona aka nakomeruka kwagurirako urabona na gahema narakabuze nari inyuma nta gahema kariko ndumva abantu bace bajyama inzu y'ivyumba ibi bibiri
Pascazia barakamfitiye nawe ni impunzi yo muri ingambi yo mu Rusenda avuga yuko arajwe ishinga n'iki kibazo cy'uburaro butari bwiza kuko imyaka igiye ku bibiri hase ritaba bikoresho birimo ibiringiti n'uburago
ikira ikibazo cy'uburaro tubura ibyo tujyamako hari gushobora kutunga abana mu nzu nka batanu gacusa ngufisha karago kama nda karondera kabasha kabari kashaje mu nzu akararara kumbagarako n'uburenge cyaje uburenge cy'ubwo bwo baduhaye bwaraheze umwe buko burahera inzu nazo hari gihe tuba dufishe inzu ugasangi ibashira va umuntu akararara tonyegwa n'intu z'imvura iguye akabura hajyama imvura iguye hari gihe dusanga mu nzu ugasanga amabashi yaratobotse ugacusanga tuva turara hantu hapa
uwatoranijwe Veda ni umuyobozi wa village 41 iri muri site ya Gatunguru ya gatatu avuga yuko usibye kuba bafite iki kibazo cy'uburaro budashemeye n'amazu ashaje bafite n'ikibazo cy'ibikoresho byifashishwa mu gikoni kuko ibyo bahawe na SR mu mwaka w'2016 byashaje
urabona mu mico y'ikirundi nta mwana kuze w'imyaka 15 umukobwa asangira na se kubera kugasafura baduhaye ndetse usanga nk'umuntu ari karira mu gasafuriya udusahani natwo twaraheze mbere hamwe abamama bacafata kwa dusafuriya bakatu hari ukuntu bayimba kanogo bakatugira nguke kw'inkono nitwa cyo batekeramwe bakongera bakariramwe kweri tubavise ibibazo nk'ivyo by'amasafuriya cyane gose yabagacwa duha n'ibizuku ivyo bizuku navyo bisaba isafuriya ikomeye ivyo bizuku rero vyatumariye n'amasafuriya noneho imyaka itatu yaheze kweri iyo safuriya imwe ari dutekamwe nta namabido dufise ntayo dufise kweri nayo baraduha n'induburi burya ubugore bw'ibintu zenye bw'ibipurizo nabwo nyene ukavomye mu gatsika saduka amazi y'ayiru bine akuzi umwe agasasa ugacubusa duka
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba yemeza yuko izi mpunzi zifite ikibazo cy'uburaro butari bwiza kuko amwe mu mazu zubakiwe n'ishiramwe rya SR ashaje nubwo yaramwe SR igenda ivugurura yagiye asenywa n'umuyaga ndetse n'imvura gusa SR ntivuga izatangirira ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'ibirago ndetse n'ibisaswa ariko ejo kuwa mbere ibinyujije mu ishiramwe rya RD yatangiye gusanura amwe mu mazu 2230 yagiye asenywa n'imvura n'afite amashitingi ashaje Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kivuye epfo
wa mwanya w'ivyaranze amateka y'ino tariki tuba tugeze ko no munsi genekerezo rya gatano n'iryo turiko mu kwezi kwa kabiri mu 2023 rero nk'ino tariki munyamabanga mukuru wa leta ya Amerika Colin Powell yarafashe ijambo muri ONU ishamwe mpuzamakungu asobanura impamvu Amerika igomba gutera Iraki mugenzi wacu Venus Tashimimana mu rwijuru rya Amerika i Londres abitubwire
Ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri muri 2023 nibwo uwari sekretari wa leta wa Amerika Colin Powell yafashe ijambo mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yayisobanuriye ko Amerika izi neza ko Iraki ifite intwaro zirimbura imbaga abitangaho impamvu yo gushoza intambara kandi ko ku kwezi kwakurikiyeho yahise itangira mu ijambo rye yahamyaga ko ibyo avuga bifitiye gihamya simusiga yahawe n'abashinzwe ubutasi nk'uko Colin Powell yabitangaje nyuma yemeje ko President George Bush yamwe hereje muri Loni gutanga ibisobanuro ariko ko yari yararangije gufata icyemezo cyo gutera Iraki yasobanuye ko yarazi neza ko abeshya na wiyemerera ko ririya jambo rya mwandurije izina abakozi be bari barabonye ko ibyo afataga nk'ibimenyetso bitari bifatitse bitari bikwiye kwizerwa kandi byari biteye amakenga ijambo Colin Powell yavuze kuri iyo tariki ryatumye abanyamerika bumva ko intambara ifite ishingiro kandi ko abategetsi babo batanze gihamya imbere y'umuryango mpuzamahanga
Minister Shimimana urakoze kuri ayo mateko twibukije yuno munsi mwakoze nshuti bakunze mwari muduteze amatwi yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi yacu na engineer Audrice bakume muhinga bw'ivyuma je ne kwenda bashikiriza iwanyu mu ntara yino munsi na Lidiane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twahereye ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndayifuriza kururanirwa mu vyo murimwo ndanabatumira mu biganiro vyacu vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo muri isanga igihe c'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubageza aha makuru azo bagezeho mu karere igihe c'isaha 1:30 agezeho ku isi ariko turaza kwibanda cane cane kuri Afrika mugira imana mubanye no muvyanyu